Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya ndwi munyonyo z'umwaka w'2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye imiyo cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru zikurikira. Runo wa kane mugwi severu jeshwe kumenya ukuri no kurikuranira watanguje mu ntara ya Burundi igikorwa cyo gutohoza mu ntumbero yo gusubiza ibyo byose byanyurujwe mu magume ahitiye. Sirika Venda yicariye yasabye abanyagihugu kuvugisha ukuri. Ishyirahamwe ry'ugaruka naryo Agena ngo ntacyo giteze cyiza kizova muri ayo matohoza kuko n'abagize uyu mugwi uhereye ku mukuru wawo atakuri bagira. Ikina jigitorogo nukuri kwambye aho abanyagihugu bakigura kuri magendo kuko ku mastasiyo atakihari basaba leta gutorera umuti icyo kibazo akubandanya ipesha abanyagihugu bitoro biruzuye. Midogo yose abanyagihugu baba mu makartiye ya Kibengarirare bavuga ko bamaze ukwezi atamazi bafise ubu ngo bakoresha amazi mabi bavoma mu nzuzi bafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike nka korera basaba ko icyo kibazo cyoturegwa umuti aya n'ayandi mu kanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Yasubiye kwa ramutsa nongera ndabaha ikazi mu bw'igihugu jejwe ukuri kurikuranira severe kuri uyu wa kane mu ntara ya Burunga watanguje igikorwa cyo gutohoza mu ntumbero yo gusubiza ibyo byose byanyazwe mu magume igihugu yitiyemo muri kahise. Ni igikorwa cyahora gikorwa n'umugwi SNTB wari ujejwe gutatura amatasi y'amatungo n'ayandi matungo. Umukuru wo mugwi Pierre Kavenda yicariye yasabye abanyagihugu kuvugisha ukuri muri ayo matohoza agiye gutangura. Tumukurikire.
Ukuri kuraje gutsinda ikinyoma naho tuzi ko igishoba kitoroshe kubera hamwe hamwe kidindizwa n'ibinyoma kikadindizwa n'amadosiye aba menshi kubera dosiye imwe yabyaye 10-20 n'ibinyoma byinshi bitere bitebuke bivuga ko ifuye ibiba muri akazi no mu myaka ya 65, 72, 88, 91, 93, bateshejwe izabo gushika ubu bazokwambikwa umutamana vuba. Ariko hari ibyo murinda kudufasha nk'abanyagihugu n'aba mu bisagara aba mu mitumba bebwe abanyagihugu nimufashe umubisebe mubw'ukuri murwanye ikinyoma.
Ivyo umugwi severe wo kumenyesha ukuri no kunywanisha Abarundi waranye usabye abanyagihugu mu gutanguza amatohoza no gusubiza abatakaje ibyabo muri kahise mu ntara ya Burunga naco Abarundi boyitega ko kuko umugwi ubwawo n'abawugize uhereye ku mukuru wo mugwi Pierre Kavenda yicariye atakuri bafise. Ivyivugwa na Jean Dubimana arongoye ishirahamwe ry'ugwaruka Agena ruhanira ukuri biciye mwumvikano kubwiwe ngo umugwi nk'uko wari ukwiye kuba ugizwe n'abantu ataho begamiye bashobora gutunganiriza bose atakuvangura canke impunzi. Kurikira Jean Dubimana.
Uko kuri barondera ntigushoboka kuko ningene uwo mugwi wubatse n'abawugize nta kuri kurimwo. None wumva uko kuri ko vahe wo gusaba mu banyagihugu gute kandi na wewe ingene mukora ta kuri kurimo harimo abantu mu mugambwe umwe uri ku butegetsi harimo abantu mbere novuga mbere ni n'ubwoko nka bumwe kuko usanga abo mu wundi bwoko ari bake ibyo byose mu mugwi nk'uyo kirazira ntibahave babyitiranya na bimwe by'amatora iyo amatora ageze umenga ni inkoni hiye bateruye bagire bafungure ibya komisiyo verite rekonsiliyasiyo ni ibintu bijyanye no kubaka igihugu kubaka kubona kazoza k'igihugu nta byo gushyiramo ibyo by'imigambwe ibyo by'iki bisaba ko umuntu ayoboye uwo mugwi ari umuntu santashe ari umuntu atigeze avugwa ko ikintu na kimwe mu byo yagiye ararangura abijya bya seni twaruvise ko benshi bidogeye ujya mukuru wa severe igihe yatwara seni bavuga yuko atagiye hagati bavuga ko amatora atashoboye kuba amatora arimo umuco nk'uko ibyigwa shingiro ribisaba ibyo byose birerekana yuko rero umugwi severe udashobora gushika ku cyo wishinze cyo kunywanisha abarundi ibyo byo kwambika gahuzu abatakaje ibintu bahunze bisaba ku by'ukuri umugwi atawegamiye ubikora bisaba abantu bijunja n'ijambo bafise uburambe muri ibi byo gutwara imigwi igiyo kujya ujya mugwi wabaye muri afurika disidika muri za serare wone bakaba bameze nka kurya aho niho bashobora gushika ku cyo umugwi severe wishinze gushikako si abanyagihugu rero bazofasha mu kuvuga ukuri mu gihe ku rwego rw'igihugu rwa severe atakuri kuboneka neza haracyarimo ibipfungu
inzamba
ikena y'igitoro kuri kwambi kuri komere mu gihe abanyagihugu baho bahitamo kukigura kuri magendo kuko ku mastation cakenye basaba leta ko yoreka kubesha abanyagihugu ngo igitoro kirahari ahubwo yihutire gutorera ishu iki kibazo kimaze igihe kitaratorerwa umuti nturi ya Julienne Buzinga
umwe mu banyagihugu baho muri zone Mutambara komine Rumonge yashoboye kuganira na radio Inzamba avuga ko kuba igitoro kiriko kigurishwa kuri magendo ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko ata gitoro gihari mu gihugu
bishika gutyo ngo bakidandaze kuri magendo mu gihe batubwira ko igitoro cyuzuye umukuru w'igihugu bwiwe avuga yuko igitoro ubu cyuzuye none icyo cya magendo nyandi igitoro cyuzuye magendo kidandazwa gute cyodandazwa gute mu bisanzwe mu gihe ikintu ibintu ari umutekano mu gihugu cyangwa ahantu magendo yabyo ntibaho mu gihe rero habayeho magendo yabyo ni ikimenyetso kidasanzwe kigaragaza yuko icyo bintu atayihari ni ukuvuga cya dusanga rero ko baraduhenda mu bisanzwe nta gitoro kihari nta gitoro kihari nibwo mubona izo modoka zose ziri mu ibarabara zinywesha kuri magendo nyinshi ubu rero magendo ni igitunda abantu kandi urumva ukirose ntibareka kidandaza kuko nta kundi ari uko nta byaranze
abanyagihugu basaba ko leta yoreka kubesha abenegihugu ko igitoro gihari ngo kuko n'ibimenyetso byerekana ko atagihari ni uko hari amamodoka agitonda iminsi itatu cyangwa ine arindiriye igitoro
twagira dusabe rero leta yoreke ibyo mwari ako gakino ko pamayi kirabesha babesha igitoro kiruzuye esansi iruzuye amaduka aruzuye nagira ndababwire yuko no ku masitasiyo imodoka agira ubuzimare iminsi itatu ine itanu zitonze zirara aho zirigwaho none icyo gitoro bavuga ngo kiriho ntizironke ni iki bisanzwe ubu twavuga ko dusigaye turi ntitwe turi muri leta nkongi turi muri leta mbeshi
tubibutse ko ibi biruko mu gihe haheze iminsi mike umukuru w'igihugu avuze ko igitoro gihari
urakoze Julienne Buzinga abanyagihugu baba mu makaritsiye ya Kibengarira mu gisagara cya Bujumbura baridoga kuko bamaze ukwezi ata amazi meza bafise muri kino gihe benshi ngo bakoresha amazi yo mu nzuzi asanzwe atari meza na gato bakaba bafise ubwoba ko ingwara zifatiye kwisuku rike nka korera zishobora kwa korera ibara hamwe atacyo ko gwa maguru masha n'inkuru ya Bonfise niyongere
amakuru dukura mu banyagihugu bo ngaho muri kantiye kibengarira hari yatumenyesha ko haheze hafi ukwezi kose atani majya amazi meza riharangwa muri kino gihanya gihugu ngo baca bakoresha amazi yo mu nzuzi zo mu micungararo naye akabasanzwe atari meza na gatoya aina sho bituma basize ubwoba ko umwanya n'umwanya bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike nka korera imaze kwibonekeza mu makati amwe amwe y'igisagara cya Bujumbura abanyagihugu basaba ishyirahamwe rivizizo kubaronsa amazi meza no gutorera umuti urama ico kibazo amazi atararenga inkombe
no kuvuga abanyagihugu ngo amazi menshi bajya kuvoma amazi yo mu ruzi kanyoye hariya mu ruzi Ingwe bihashobwira n'ukwezi atamazi ari ababikoyaza n'ingaruka mbi ku banyagihugu abantu batangiye kugwara indwara nyinshi ziva indwara ya korera kiko siboneka itagusema ko gaci ugiye kuraba haba mu maresitora haba mu bubari Hala, mulai makasih udah mata-mata Sangat kuadung sabi Sangat kuadung sabi Hari itu menunggu kukukwira Tama jala harus Mubali Muka sangga Hari itu kujau dihiru Muka sangga Haru menunggu Tadi hukungan Nukuri itu gak salah Nabi jadi itu kira gitu Cucu itu lagi haguru Kira bakara hukung ini Bagi itu kena mazik Banyak dihuku Cucu Nimbabu ya itana niwe yuko yu jaji vrida tawazo Kwa wanyagi hugu waliko wala Kufatwa kubugishi na chaki Bati ngwara ya kuye
Uruganda kwa hazi nzamba gateka kawe Nitura shubura kuro ngabaru ngo ishiramwe Khajidezo choki mwe nabajo inwaro Mulika kie kiwe ngani laari ngo Wadu mucho kuri mnidogo ya wanyagi hugu
Urakoze Bonfise niyongere itotezwa rirabandanya ku mpunzi z'abarundi bahugiye mu gihugu kibanyi cya Tanzania ubu bigeze aho gutunga imashini nyabwonko asigaye ari icaha ubu bigeze aho abazifise banyegeye kuko bagirizwa ko ari bo batanga amakuru ajanye n'amabi bakorerwa basaba ko uwo wese afise ijwi rishika kure yobatabariza n'inkuru ya Pacifique Nkishimana
nkuko amakuru dukura mu ikambi ya Ndutsa abimenyesha kwa gatotezo karabandanya mu ntumbero leta ya Tanzania yihaye yo kubatahukana ku nguvu ubu ngo aho bigeze nuko gutunga imashini nyabwonko navyo bisigaye bifatwa nk'icaha gikomeye ubu ngo uwifise wese yaranyegeye bakagirizwa ko ngo aribo batanga amakuru y'ibibera ngaho mu ikambi
njoro bafashe abo muri zone ya gatanu polisi wamenga bishe umuntu polisi yaje yakaze nk'oho n'iki kera twaye abanyene ayo mashini n'ayo mashini bagirizwa ko aribo batanga amakuru hirya no hino y'ibibera ngaho mu ikambi aribo bavugana n'abamenyesha makuru aribo bavugana n'abahana gatika kazi na mu n'ibitego n'ibitego bintu bibera hano iyo baravuga ko mu minsi iza naho bagiye kuza gufata abakoresha amatelefone smartphone ko umuntu wese abifishije telefone ategerezwa gufata rero urumva biragoye baratubujije kugira ku makiye amamoto n'amakingizo twarabihebye kandi ubu naho baje muri ibi bikoresho bituma tumanako amakuru umva n'ibintu biteye ubwoba ntituzi nyine ahantu tugiye kuhaba
bagasaba uwo wese abishoboye kubafasha kubika ibi byemezo kugira ngo igihe nicashika bizobafashe kuronka ubutungane ibyo bikaba biruko mu gihe leta ya Tanzania idasiba gukoresha amajambo atera ubwoba impunzi no guhagarika ibikorwa nka byose bifasha impunzi kubaho mu gateka kabereye kiremwa muntu
Urakoze Pacifique Nkishimana ni nubwo haduce dusozera hano makuru nkabashimiye mwe bw'umwese muteze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese ubwite ciwe bafashe kwe baturukaniriza mubwire aho bamubahuye kubanye mu byanyu na weekend nziza na gahwana